mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda numuri ya 18 muri komena Jewe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Itahuka ry'abasirikare b'Abarundi 600 mu gihumbi babwirizwa kuba batahutse mu mpera z'ukwa kabiri biracari ubupfindo.
Ingorane zizobaho kubera zo bari muhindi mushasha mugabo imbere yuko ibi bya Somalia bibaho abarundi barabaho kandi atangabuzi gihariye abarundi babaho kandi atanza habuti ko turaronka virusi twarebayemo.
Uyu ni Gaston Sindimwo ni cegera cambere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga yuko naho atabwoba bwo kubaho igihugu c'u Burundi gifise abasirikare bacu batari kugarukana amahoro muri ya misome muri Somalia ugutahuka ko abo basirikare bashika ku gihumbi kuzosiga igihengeri kinini mu kigega ca leta turabigaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu. Akono banza nkababwira muri make ko abademokrate mu namashinga mateka leta z'umwe za Amerika jo kwa mbere batanguje amatohoza yaguye kuri perezida Donald Trump wa Amerika kuvyabaye mu myamamazi yo muri 2016 kubikorwa vyiwe nk'umwigwizatunga kuvyabaye mu gihe yari akirindiriye kubisikanya na wahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama canke nimba aho atanguriye amabanga nka perezida yoba yararemereye ubutungane kugira ngo yiyorohereze. Akanama gakurikirana ibibazo vy'ubutungane ngane muna mashinga mateka kararungitse makete ku bantu 81 hamwe na mashira hamwe afisico asangiye na Trump babasaba inzandiko zitandukanye basabwa kuzoba batanze mu ndwi zibiri kubikorwa vyabaye vyerekeye perezida gira 45 wa Amerika. Ako kagwi kazora bacane ko habaye kuremera ubutungane no kukoresha igikenye nk'umukuru w'igihugu mu myaka ibiri ya mbere. Trump yamye hakana yivu inyuma kugira uruhara mu gukorana no Burusiya mu guhungabanya amatora na hakomejwe kuvyagirizwa. Ibiro vy'umukuru w'igihugu White House vyatangaje ko abashingwa manza babo bagiye kwiheza vyimbitse vyasabwe nako kanama k'inamashinga mateka kajejwe ivy'ubutungane imbere kugira ico abivuze ko abandi basabwe inzandiko n'ubushikiranganje bw'ubutungane. Abategetsi bari barongoye imyiyamamazo ya Trump ishamwe rya Trump abahungu biwe babiri Donald Trump Junior na Eric Trump hamwe rero n'abandi bamwegereye mu buzima bwiwe. Umushikiranganje wa Qatar ajeje imigenderanire n'andi makungu yashikirije ko afise icizere ko ibiganiro igihugu ciwe kiriko kiratunganya bihuza leta z'umwe za Amerika n'abatalibani bigamije gukorera gutorera umuti ntambara yo muri Afghanistan. Umushikiranganje Sheikh Mohammed bin Abdulman Al Thani yabitangaje mu kiganiro we na mugenzi we w'Urusiya bariko barahamenyesha makuru ejo kuwa mbere. Ubaye ubwa mbere umutegetsi ho ku rwego rwo hejuru muri Qatar agize ico ashikirije kuja kuvyerekeye ibiganiro bitanguye muci y'umwaka uhe vyatanguye muci y'umwaka uheze. Abategetsi ba Talibani n'abamerika bamaze iminsi bagira imibonano y'urutavana ko kugira ngo baheraheze urwandiko rw'amasezerano yo gukura abasirikare mva makungu muri Afghanistan. Amasezerano abarwanyi b'abatalibani bazokwemera ko atazobandanya gukorera iterabwoba kuri Amerika bakoresheje ubutaka bwa Afghanistan. Abategetsi muri leta ya Alabama hamuri leta z'umwe za Amerika niho tugarutse bariko bararondera bo bagihema inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura gikomeye caciye muri iyo leta mu manuko bwa Amerika ku munsi w'Imana gihitana ubuzima bw'abantu bashika kuri 23 abapfuye barashobora kwiyongera mu gihe abatabara bakiriko bararondera abandi mu vyasambutse. Jay Jones arongoye commune ya Lee yashikirije jo kuwa mbere ko abantu barenga 10 gushika ino saha atawuza aho bari. Mu bapfuye harimo imiryango yose yapfiriye rimwe hamwe n'abana b'imyaka 6, 9, 10. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye amenyeshamakuru ejo kuwa mbere ko Amerika igandariye abahitanywe n'ivyo bihuhusi. Imana ibakire mu bwami bwayo. radiyo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22 imipaka u Rwanda ruhana n'u Burundi muri kuri bihana na Uganda muri kuri internet muratwumva ku wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu muradukurikira na tankomanzi mu gadisho muri Somalia
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze umushikiranganje ajejwe ajejwe ububanyi n'amahanga vy'u Rwanda maze guha itangaza makuru ikiganiro kuvyerekeye imaze imisi bivugwa ko ari mipaka y'u Rwanda na Uganda yo bayugaye mugenzi wacu Assumpta Kabo yakurikiranye ikiganiro cha ministre se zibera turi kumwe ku murongo wa telefone Assumpta amahoro ngaho ikigali
Amahoro Diane.
Ego ministre Sezibera yavuze iki neza na neza muri nyamukuru kuvyerekeye iyo mipaka y'u Rwanda na Uganda yo imaze imisi ifunze.
Yavuze ko nta mupaka numwe w'u Rwanda na Uganda ufunze, asobanura gusa ko hari umupaka umwe wagatuna urimo kubakwa neza ku buryo nta modoka ziremereye zemerewe kuhaca, ariko ku yindi mipaka yose isigaye ko izo modoka zihaca. Ko gusa icyo u Rwanda rurimo gukora ari ukubuza Abanyarwanda gukomeza kujya muri Uganda kubera ko Abanyarwanda bahohoterwa iyo bageze muri icyo gihugu.
Hanyuma mu kanya ndiko ndacisha amaso ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri Twitter hari hamakuru yavuga yuko ingabo z'u Rwanda ziba zarungitswe ku mipaka itandukanye ya Uganda gukomeza y'umutekano ku mupaka zihana na Uganda gukomeza y'umutekano ivyo byo hari cyo bayivuze ko gasumta
Ibyo yabihakanye cyane aravuga ati nta ngabo nyinshi ziri ku mupaka ku mipaka yacu na Uganda hari ingabo zisanzwe ziriyo zirinda umutekano avuga ko nta mubare w'ingabo zigeze zongerwa kandi ko ziramutse zinongerewe ari uburenganzira bwo u Rwanda kuzongera gusa avuga ko muri iki gihe cyo nta ngabo nyinshi zigeze zishyirwa ku mupaka hari zisanzwe zirinda ubusugire bw'igihugu
Uganda n'u Rwanda nkeje abamenyesha abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika baravuga yuko hari amateka yo gusumirana hagati y'ibyo bihugu abaja kwisumamwo mu gihugu cy'u Rwanda iby'ubuhahirane byovyo hari ico yavuze bishobora gutera ingaruka mbi ku banyagihugu bo mu Rwanda canke ku Rwanda nyene kuvyerekeye bitandukanye ibicuruzwa bitandukanye biva muri Uganda
Icyo nakimubajije ambwira ko nta kintu kikabije abanyarwanda bakura mu Uganda ko nta kintu kizahungabana na ko ibintu byinshi cyane abanyarwanda basanzwe bakura muri Rwanda n'u Rwanda rubyifitiye ariko haramutse hari n'ibyo u Rwanda rudafite rushobora kubikura ahandi
hanyuma ku kibazo naco c'abanyarwanda bamwe bamwe bavuga ko babahohoterwa mu gihe bari muri Uganda ico kibazo ministre Sezibera yavuze ko akizi nimba akizi hari kiriko kirakogwa hagati ya Kampala na Kigali kugira ngo ibintu bije mu buryo
Yego cyane cyo nicyo kinini cyane ministre yavuze ko yahereyeho asaba abanyarwanda u Rwanda rusaba abanyarwanda kudakomeza kujya muri Uganda kuko yavuze ko hari abanyarwanda barenga 900 birukanwe muri Uganda hari abandi barenga 100 bahohotewe cyane ngo bakazanwa ari intere ni ukuvuga ngo barembye cyane bakubiswe mu buryo bukomeye ministre yagaheraho avuga ngo mu gihe cyose u Rwanda rutarumvikana na Uganda kureba ko iki kibazo cyakemuka nta basaba abanyarwanda kudakomeza kujya muri Uganda
urakoze cyane gose Assumpta Kabuyi turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utwumvise amajwi ya ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ari we Sezibera kugira ngo twumve byinshi yavuze kuri iyo nkuru urakoze cyane turasubira amakuru yo hanyuma
murakoze nawe mukanya
Eko, tukiri kumakuru avugwa mkarele, mugihe abasirikare amajana atandatu kuri igihumbi, Uburundi bwategerezwa gukura muri ya misome gushika ku itariki ya 28, ukwezi twaraye dusozere kwa kabiri ku butaka bwa Somalia, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, yagiriza umwe bwa Buraya ko ari bwo huri nyuma y'ico yita iburabuzwa ry'ingabo z'u Burundi kugira ngo zigire agashavu ko zo zikwegerwa ku guhagarika ubutegetsi mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika. Gaston Sindimwo aremeza ko itahurwa izo ngabo zizotuma haba igihengeri kinini mu kigega ca leta, yavuganye n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Nairobi mu kiganiro cihariye erojo wirika neza.
Abasirikare 600 b'Abarundi igihugu cyabo cyanse gutahana kuva kuri uyu wa mbere ku muhingamo, bakuwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Mogadishu bajyanwa ahitwa Masala mu karere ka gatanu gacungerewe n'ingabo z'Abarundi. Icyo kibanza bahoramwo ni kizuba kwa mwambasade y'u Burundi. Ni naca batahukanywe ku maganikezo ya 21 na 23 kwezi guheze barimwo. Masala naho nyene ni hafi y'umugwa mukuru Mogadishu. Amwe mu makuru ava muri ya misoma avuga ko abasirikare batakizwe nk'ingabo z'umwe bwa Afrika, nk'uko akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango kari kabimenyesheje ko kuva ku itariki ya mbere ku kwezi kwa gatatu batazoba bagiharurwa muri urwo rwego. Ariko kandi makuru yemeza ko umukuru w'inteko za misoma bwiwe yandikiye utwara ingabo z'Abarundi muri Somalia amusaba gusubiza abasirikare mu karere gacungerewe n'Abarundi, kandi ko mu gihe bakirindiye umwanzuro wa nyuma bafatwa nk'abakiri mu nteko z'umwe bwa Afrika. Twagerageje kurondera umuvugizi wa misome Lieutenant Colonel Richard Omwega kugira ngo icyo avuze kuri aya makuru, ariko ntitwamutoye kuri telefone yiwe. Mugabo ku ruhande rwa leta y'u Burundi, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya Amerika, maze avuga icyo Burundi bunenga ingingo y'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu mwe bwa Afrika. Gaston Sindimwo:
iyo ngingo twe ntitwashimiye kuko bishyiye ku birini inama y'abakuru b'ibihugu yere bari mu aho twumvikanye yuko ingabo nivyo igihumbi mugabo ico gihumbi singabo zo Warundi gusa n'ingabo mice y'ingabo yose iri muri Somalia, ko ico gihumbi boca bagenda baraba ingene ingabo ziriyo zingana kugira ngo ico gihumbi kigabanganywe mu bihugu byose bifise ingabo muri Somalia. Mugabo iyo ngingo yaje kandamiza Burundi, kandi yoshira hamwe muri iyo nama twa twari kumwe twibwire rero twayibonye nk'itangaro. Mugabo ni bisanzwe kubera turazi impamvu yababigira wawari wa mutego gukorekana yuko leta y'u Burundi itashyigikiye ingabo za hanyuma bakiyumvira kuza gutembagaza ubutegetsi. Bazi ko ariko biyumvira abiyumvira yuko hashobora kuba bya bundi byo guhirika ubutegetsi ku nguvu mu Burundi ntibigikunda.
Abo biyumvira ivyo leta y'u Burundi yemeza kwibazi
n'abantu bafitiye kankanzi y'u Burundi, kuko cyane cyane abatanga uburyo bw'izo ngabo murazi ko bahereye kera abanyaburaya abagwanya igihugu murazi ko bamwe bavuga kuva kera ati ingabo zaje zitaraza bamwe babigira uko kugira ngo bacanishe mu bwa mbere Abarundi, bwa kabiri babone yuko leta y'u Burundi idashobora guhagarira ingabo zayo. Ni byinshi rero cyane cyane abifuje yuko u Burundi babugira ishibare cyabo hanyuma basanga ubutegetsi burafashe igihugu cyane cyane burakingira ubwigenge igihugu byarabagoye cyane cyane kubyumva bati none abantu ko twaciye mu nzira no mu byatsi tubaburabuza uno munsi twoca hehe. Bacafata rero inzira yo kugira ngo bateranye Abarundi biciye muri izo ngabo z'u Burundi babwiye yuko twishe imiryango bahora baronka ikiniki mugabo ibyo navyo turabivyizi nk'ituvyifatamo bakababona yuko Abarundi batatu bakimaze hariya twebwe ntitwitahe dusubiye mu rugo mugabo tutacanyemo.
Imbere yuko bataha bwana Sindimwo ntakana kwigarukana abasirikare b'Abarundi rizotuma haba gahaze mu kigega cya leta.
Igihengere cya maho ingorane zizobaho kubera zo wari umuhini mushasha. Mugabo umenye yuko imbere yuko ibi bya Somalia bibaho Abarundi barabaho kandi atangabo zigiye hariye Abarundi babaho kandi atanzahabu tiko turaronka ataterrari tumaze kuronka ivyo byose twarabayemo barihenda cyane biyumvira yuko tusaronse imfashanyo yabo banyaburaya u Burundi buzoca bupfa. Mugabo u Burundi bwarabayeho kandi urabona ko imyaka tuyigenze uno munsi rero bakavuga bati amahera y'abazungu mutuyakura muri izo ngabo niyo dukoresha mu gihugu mu kubigira ivyo babazi yuko reka turabe ngene Burundi tusobanura amara gaciro bagaca bafata muri izo nzira benizo.
Burundi bwari bwahawe itegeko ryo gutahukana abasirikare igihumbi imbere y'itariki ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri guheze, ariko bwakuye muri ya misoma batarenga 400 yakira mugenzi we wa Somalia mu gisagara cha Bujumbura kuwa 19 kwezi kwa kabiri uyu mwaka. President Nkunziza asavye ko ho binama yihuta y'ibihugu byatanze ingabo muri ya misoma kugira ngo ingingo yafashwe subirwemo bushasha ku buryo atanu marenganywa. U Burundi bwarungitse abasirikare barenga 5000 muri Somalia kugwanya intagondwa za Al-Shabab kuva mu mwaka wa 2007. Bari kumwe n'abandi bagera ku 17,000 bava mu bihugu bya Ethiopia, Uganda, Kenya hamwe na Djibouti. Eroje wirika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Murisanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni kakanya kakiya gukubanye idini n'abanyamashengero no munsi abakenyezi banyamurenge nibo twabatumiriye bemeza ko bagikumirwa mu iterambere rijanye no kwiga amashuri. Umuhinga mu bijanye n'imibano hamwe n'imicoto ye Aloise abona ko hakiri ivangura rifatiye ku gitsina. Bamwe mu bapastori b'abanyamurenge bagiye kuba mu kiganiro c'indongo z'amasengero n'amadini kiriko kibera i Bujumbura basigura ko biri mu vyo azohimiriza ko ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uzohimbazwa ku munsi wa gatanu. Diane Ndonse atangure atubwira abo bari kumwe hama baduge ku kiyago.
Pastor Muzuri Alexi umwe mu banyamurenge turabaramukije.
Ndabaramukije amahoro.
Pastor Neza Konsole namwebwe turabaramukije.
Amahoro neza cyane.
Yego turi kumwe kandi n'umwigisha Toyi Aloise umuhinga mujanye n'imico hamwe n'imibano akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi namwebwe turabaramukije.
Amahoro.
Ndaramukije mwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku bijanye n'imico hamwe n'iterambere ry'abakenyezi b'abanyamurenge. Pasteur Neza Konsole muri umwe muri abakenyezi b'abanyamurenge mwoducira ku mayange ibijanye n'iyo mico ku iterambere ry'abakenyezi b'abanyamurenge.
Njyewe ndi umwe mu bakenyezi b'abanyamurenge nkaba ndi n'umunyamurenge kazi bivuga ngo muri uwo muco nawubayemo kandi ngurimo gushika muri iki gihe. Umuco w'abanyamurenge ni umuco mwiza cyane navuga ngo kuko sinavuga ngo cyane kuko buri muco habamo ibyiza n'ibibi, ariko ni umuco usanga umugore w'umunyamurenge kazi ari umugore wubaha umugabo kandi akaba ari umugore ufata sharije nyinshi cyane ku rugo, akaba ari umugore mbese aba ari umuntu ibikorwa byose byo mu rugo bisa nkaho ariwe biraba, akaba ari umugore utari ukunze kujya ku ishuri kubera ko kenshi wasanga amahirwe bayaha abahungu, akaba ari umwigeme uba mu rugo umenya imirimo yo mu rugo mbese hakiga bake kandi nabo benshi ntibayaheze kubera sirutumiriye bari batuyemo. Rero harimo ibyiza harimo n'ibibi, ariko icyo navuga cyane nuko umugore w'umunyamurengekazi mukiza uwamusangana nuko umugore w'umunyamurengekazi atabasha kuva mu rugo rwiwe nubwo yahura n'ibibazo mu makondisiyo y'abameza cyangwa mabi. Umugore w'umunyamurengekazi yarazi ko iyo amaze gushaka adashobora kuva muri uwo muryango. Ikindi cyo ngeyeho bari umuntu wumvaga ari umwana ugomba kumva ari abandi bamufatira ibyemezo. Ibyemezo byafatwaga n'abagabo, abagabo ariko bafata ibyemezo by'umuryango bakabifatira abana b'abahungu n'abakobwa mu buryo wasanga buri gihe umugore asa n'umuntu ugenda akurikira gahoro gahoro ariko atazi ibyemezo bifatwa mu muryango.
Ariko ubu siko bikiri.
Oya, byarahindutse bigenda bihinduka kubera kugenda abantu bava muri aho hantu bari muri ako karere bakabasha kugenda ahandi ho migi, usanga ibintu bigenda bihinduka kubera yuko hari ibyo barebera ku bandi cyangwa se hari ibyo babonye byiza bisumba umuco bari basanganywe.
Muri abyo ntanzitizi zikihari ku iterambere ryabo.
Inzitizi ntizabura kubera yuko bose ntibarava mu karere, abakiri mu karere biracyariho. Nubwo umukobwa ashobora kwiga si benshi baheza amashuri kandi haracyari amahirwe makeya yuko umukobwa basanga afite amahirwe angana n'ayo umuhungu. Rero mu karere hariya biracyariho mu buryo ko dushobora kuvuga ngo habaho ikintu cyo ku umuntu aresista cyane no kuri changema naho no mu migi urasanga hakiriho utundu tumwe na tumwe umuntu adashobora kumva ko yisanzuye cyangwa se umugabo amufate nkuko yumva ngo ni umugore ufite icyemezo yafata mu muryango wiwe. Rero byaragiye bigabanuka ariko iracyari processus ndende kugira ngo umuntu azabashe kumva ko umugore w'umunyamurenge kazi afite uruhara runini mu muryango gufata icyemezo mu rugo cyangwa se afite uruhara runini ngo kubasha kubaka umuryango w'umugabo yakubaka cyangwa uruhara runini nuko gufata icyemezo ku buzima bwiwe ego ubundi umuntu aba ariho umwigeme aba abashobora kuvuga ngo ngomba kurondera ukundi nshobora gufata icyemezo cy'ubuzima bwanje ariko kenshi wasanga gifatwa n'ababyeyi cyangwa umugabo ukasanga kenshi aribo bafata ibyemezo ku badamu babo ibyo rero ugasanga biracyari ikintu gikomeye kandi mbogamizi kigomba guhinduka
Ego, ego Pastor Muzuri Alexi mwebwe muhumwe mu ndongozi z'amasengero iyo mico y'abanyamurenge kazi y'abanyamurenge muri rusange amasengero uruhara rwanyu kugira ngo muteze imbere umukenyezi biciye muri uko kurengera imico n'uruhe
kuko Madame Konso abivuze kera umuco w'abanyamurenge wari umuco ndugushwe umunsi none ubakiye ku miryango umuryango imurenge ni institution ikomeye idapfa kunyeganyizwa n'ikintu icari cyo cyose rero muri iyo institution yabifite umugabo nka Serugo ari bafite ijambo mu rugo ari barutegeka ari waruyobora umukenyezi cyangwa se umugore akaba ari umuntu ari mu muryango yitwararika ibyo mu rugo akitwararika abana kandi akaba ari umuntu ari très responsable mu rugo rwiwe kandi akumvira umugabo kuko mugezanjeje kubivuga akumvira umugabo kandi akaba ari umuntu adashobora guturugo
adashobora kwahukana
kuko mu muci wacu ntibahukana kandi kutahukana ntibiva ku mategeko juridique ko bagiye muri état civil bagasinya nuko umuco wacu ntiwemera ku muntu yahukana rero iyo dashika hakaba namatati amwe namwe umuryango warabifataga mu maboko ugaturinisho kibazo rero iterambere ku mashengero ishengero kubera ko kera uwo muco wari usanzwe uriho yuko abantu batahukana ishengero ryaje rimeze nka institution juridique aho byitwa ko umuntu wese w'umukristo washatse warongoye akaza mu isengero abungera ibishengero bakabahezagira babasinye kubana akaramata n'umudamu we kandi cyarazira kuri iryo tegeko barirenga rero amashengero yagiye afasha mu buryo bwo gutsimbataza uwo muco wo kutahukana kubera ko abantu babasezeranye kera kimwe mu bintu byatuma abakenyezi batamashuri batiga nkuko yabivuze hari ikintu kitwa kurongorwa hakiri kare umukobwa yaba ari umuntu hari asangaho karakura ategereje gusa kurongorwa rero aronse umuhungu agatamashuri akaja kurongorwa rero ikanisa ico ligenda rifasha nuko kizira ko umuntu aza kurongorwa adaciye mu ikanisa ukwaca mu ikanisa rero niko hagaragara kubana neza no kureba mbese uyu mukobwa kugiye kurongorwa aciye mu ikanisa arakwije imyaka yo kurongorwa harageze ko arongorwa rero ikanisa cyangwa se ishengero rigenda rifasha mu bijanye no gukomeza uyu muco wo kubahana no kubana ntiyabe kwahukana kandi no guca ingeso yuko umugabo yototeza umugore yo kumva umenga aracinyije umugore amuhagaze hejuru amubije uburenganzira bwiwe
ariko igihe habaye agacinyizo inzira ni iyihe kuri uwo mukenyezi
habaye agacinyizo k'umuco w'ikanisa umeze bishitse umukenyezi agacinyizwa ko bari abantu babaraci imbere y'Imana mbere mu rusengero arabishikiriza urusengero rufite rero ububasha kuri urwo rugo mu gihe hariho umwe cyangwa uwundi yitwaye nabi ku ishengero rimufatira ibihano mu gihe adashoboye guhanurwa ngo yumve agarurwe
Sigura ko abanyamurenge bose bari mu masengero.
Abenshi ibice no vuga nka 99% n'abakristo bari mu masengero. Bisigura ko ishengero ni nk'uruzitiro ruzitiriye urugo. Kandi ruzitiriye urugo kugira ngo uwo muco ubeho ariko ntube hari umuco ufite intumbero yo gucinyiza cyangwa se yo guhonyanga agateka ku mukenyezi. Akaba ari umuco utuma abantu babana basonaranira bubahana kandi umuntu wese azi ico ajejwe mu rugo
bari mu madina atandukanye
ego ari madina atandukanye
ego migisha toyi Aloise abanyamurenge bari nk'abarundi ariko cyane cyane abanyamurenge bazwi cyane ko bari mu bihugu bitandukanye byo mu karere kubwi ntambara bugenda barahunga iyo mico yabo ubuye hari abavuga ko ikibabere ntamba bataratera imbere gose ariko kandi taragira no kurugeza rumwe nko mu Burundi nk'ubu baba ngaha hariho ico babakwiye gukora hari ingufu ziba zikenewe kugira ngo bashobe kuba mu mico y'igihugu baba barimo dutanze akarorero nk'ico cyo kwiga intiki kirinzitize ngaha aye mu Burundi
mga urumva tugira tuti abanyamurenge abarundi barukwabo abanyamurenge barukwabo ntidutandukanye ko dusanga ibintu twese mugaho tubuze abanyamurenge dukwere yuko hariho imico hariho imigenzo hariho akaranga yisangije gatumagira bati bajya abantu sabarundi n'abanyamurenge bifatiye ukifatiye rero kiyo mico kiyo migenzo ituma umuntu ayirabira ko agaca ateka tunganya n'ubuzima bwiwe iyo uvuze uti turavye hariho imvo nyinshi uravuze uti nko guhunga bakaza ngahi wacu mu Burundi tukabitegereza harabwira bati ntibaratera imbere bacafite inzitizi zibazitira ufatiye ku rugero twebwe tugeze kandi bageze ko ukaheza uko karufatira ko ukarabisha amaso ababandi bantu dusangiye ubuzima nkuko ubivuze turahimba cyane gusa ko turi kumwe n'abanyamurenge ntitubaza ko ntitubarengera karimbi baravyibugira bo nyene mu byo bashikirije bateye iteka akaranga kabo kandi nivyo kuko nivyo nivyo byo bakubuzima bw'abantu n'abose baraneze barahimbarwa n'akaranga kabo ariko kandi umvise yuko hariho ico cyumviro cuko kumbure umwana wo mwigeme n'abatabitomeye neza yarakumirwa mu bijanye n'amashure nawe nivyo uvuze uvuze uti kwera iki mashure ku mbure ntibari nzitizi ituma abana bigeme abanyamurenge n'abadatera imbere kandi abantu bateye imbere ubwo nivyo bifatiye ku mico n'akaranga vyabo ehegome bayivuze yavuze yuko mu mico n'imigenzo yabo umwana wo mwigeme cyane cyane bakoresheje kera nanifuje ko bavuga ubu ngene byifashe amangene byende ubu nayo ko kumbure ikijimbera cyari tari shuri ariko kuja kubaka mugabo umuntu ashabaza ati none byo bibava ko canke niko ubuzima bwabo imico yabo itekanye itunganye ibintu aho rero aho bigeze amango mpiyogira ati aho hantu n'ahantu ho gukosora kuko ni uburenganzira bw'umwana bw'ukwiga urumva twovyita ko ari vangura rifatiye ugitsina cyo vangura navyo rero ni wa muco mubi w'ugukosora nibaza yuko naho twarekana abari ngaharanga mu Burundi ko bahunze imico ikagendera irahura bakarabira abandi bana bigema bageze n'abakabarabira ariko kandi baza ko nari murenge wose uriya manga akitegereza naho nyine rwose yuko ibijanye nk'ivyo byihinduka by'imico naho nyine baze yuko byamaze gushika kubera imvo nyinshi abantu baragenda bahagaruka hariho ibimenyesha makuru hariho guhanahana amakuru vyatembere cyane gose atahantu ho bahinyegeje kugira ngo iganzirwe n'imico ya mico yagendera vangavangana none rero kagira nti aho oniyo no kugira nti kubyerekeye amashuri twabimise yuko umwana w'ubwiye munyamurenge kecha kicurasanga kwera yuko ari umujyango utekanye ko muteganiriza ubuzima kandi na bamubonamwo no kugira nti bagira ati wewe heza amashuri uze kubaka amashuri na y'abahungu aho nagira nti rero aho hantu naho kosora kuko urumva hariho icyumviro cy'ivangure fatiye kugitsina umwe nagende kwiga uwundi agende kurongorwa gume muhira
yego ubu twimirije guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi iterambere ry'umukenyezi w'umunyamurenge uno munsi mwebwe muriko muritegura gute
turimo kwitegurira uriya munsi kuko no munsi mpuzamahanga uratureba kukureba umukenyezi wese ku isi natwe turabakenyezi mu bandi azaba ari umunsi tuzogiramo ibiganiro tuzovuga ku bintu bijyanye n'indangagaciro z'umukenyezi tuvuge hejuru ya iterambere n'umukenyezi hanyuma twongere tuvuge ukuntu umuntu yakwigira l'autonomisation y'umukenyezi ibyo ni ibiganiro dutegura kuzoganira kuri iriya tariki tukaba mbese twahamagaye abakenyezi bose kuko ni muri bimwe byadufasha kugira ngo natwe tumenye ko utarubizi amenye ko hari urundi rwego umukenyezi agezemo ego turimo kuwitegura uriya munsi kwa gatanu saa munani n'iminota mirongo itatu tuzaba dutanguye umunsi wacu mukuru
reka tugarukize kino kiganiro hano tubashimire Pasteur Neza Consolé
murakoze
na mwebwe Pasteur Muzuriye Alexi turabakengurukiye
murakoze
mwigisha Toyi Aloyiz nibutse yuko muri umuhinga mu bijanye n'imico hamwe n'imibano mukaba mwigisha no muri kaminuza y'u Burundi na mwebwe turabakengurukiye ku ntererano yanyu
murakoze cyane
yego ndakengurukiye na mwebwe mwese mwari muratwumviriza ku ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku bijyanye n'imico n'iterambere ry'abakenyezi b'abanyamurenge Diane Ndonse tuzosubire nk'iki gihe
Diane Ndonse na wewe tugukengurukire cyane nakabino ngahaduce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yamari imbere yuko duhana gahindukira ngende ndabibukije ko Burundi buvuga ko naho hatabwoba bwo kubaho ku gihugu atabasoda gifise muri Amisoma aho ni muri Somalia gutahuka ko abasirikare bagera ku gihumbi bahora kugarukana amahoro mu gihugu ca Amisoma bizosiga igihengeri kinini mu kigega ca leta byavuzwe n'icegera ca mbere c'umuguru w'igihugu Gaston Sindimwo yabwiye ibiro vyacu inairo muri Kenya. Nonga harero duce dusozerera ikiganiro cacu wanyu mu ntara mushobora gusura kumva ku wezi 3 akaburungu radio ya Chovewa akaburungu koma yakoze Facil Gebehu yacegeranije hamwe na ingenieur Audrius yatufaje muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe n'abategure nongera ndabashikiriza wanyu mu ntara y'ino munsi tuzongere duhure ejo nkaho twatanguriye.